Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turi ku munsi wa kane n'igenekerezo rya 14 Kigarama cyuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe dabahaye mwiriwe ni rya sango y'amakuru mu Kirundi amakuru tugiye kwashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Kiziga cy'umwana w'umuhungu w'imyaka indwi cyatowe mu gitondo cyo ku wa kane ku mutumba Kinyami ni muri komine n'intara ya Ngozi uyu mwana akaba yishwe na se amunigishije umugozi Abarundi baje gupagata mu gihugu cya Tanzania bafatwa nabi cyane mu kuronka akazi babanza kwakwa ibiturire n'abatanzania niyo bakarose ntibabona agahembo kabo iyo bigwana babura amatari barongoye intara zihana urubibe n'ico gihugu aho bavuga kandi ko kuva mu kwezi kwa rusama gushika muri gitugutu Abarundi barenga 2008 bapfungiwe muri Tanzania Haribonekeza muri ino minsi mu ntara ya Ngozi ingwara ya gripe itarimenyerewe ifatiye kubimenyetso byayo abajejwe amagara y'abantu bavuga ko yaturutse kwihindagurika ry'ibihe basaba abantu bose bibonye ko ibimenyetso byayo kwihutira kwa muganga aya n'ayandi ni mu kanya gato
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Tase kubara mutano ngenda bahani kaze murano makuru amakuru twateguye tuahere ku ijambo ry'intangamarara bega abarundi babaye abande muri kino gihe ikibonekeza nuko mu gihugu bisa nuko ibintu byose biriko birabura kandi mu mihingo yose uhereye ku gitoro n'ingaruka za byo no kuyunguruza abantu n'ivyankenerwa isukari eka n'ibindi nk'umuyaga nkuba ubu abanyagihugu barabura ayo bacira nayo bamira mugihe hegereje iminsi mikuru y'umwaka yimirije Radio Inzamba iribaza icyo ijambo ry'umukuru w'igihugu rizovuga mu bihe bigoye nk'ibi idonido na Bonfils Niyongere
nimba hari ijambo ryitezwe ni ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoshikiriza abarundi ku munsi w'ubunane mu kubifuriza umwaka mushasha narijya iminsi mikuru iri kiregereza none ico gihe abarundi bazowamerewe gute Ijambo ry'umukuru w'igihugu rimeze nk'icegeranyo c'ibyaranguwe mu mwaka uheze rigashira habona imigambi yo mu mwaka mushasha ugiye gutangura bamwe bakibaza icyo Evariste Ndayishimiye ategura gushikiriza abarundi azokubahuka kubabwiza ukuri azoshobora kwiyemerera ko ari we yikoreje umusaraba abarundi mu muzimagiza ariko arabajanamwo azokubaka kwifatanya yongeraho z'imiryango y'abasirikare bariko bapfa ku bwinshi baguye mu ntambara zibahuza n'umuhari M23 mu gihugu cya Kongo muri Kivu yo mu buraruko imyaka ibaye myinshi abarundi badahimbaza iminsi mikuru y'ubunane kubera ubukene bubugarije bari biteze ko batazokwigira babona ibiruti byo bamaze kubona ariko no munsi n'ivyahuha bisa n'ivyahuhutse ubuzima bwarahagaze mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe cy'ubukene bw'igitoro igihugu kitigeze kibona aho bene imiduga atayinzi nzira bagira atari kuyihagarika bakabika yabiyunguruza abantu canke isanzwe aho imiduga igenewe gupakira umusenyi n'amabuye ari isigaye yunguruza abantu mu kibanza cy'imiduga yabigenewe muri kino gihe aho ibisagara bitakironka ivyankenerwa bikoreshwa mu ngo bya ibifungurwa canke ibindi Nabo byari bwaboneke ko abanyagihugu batonda umurongo batondeye amakara nkuko tubibona ku miduga itonze ku mastasiyo irindiye igitoro maze amaso agahera mu nzira abafizishaka barishikiye ibuvira mu gihugu cya Kongo bizera ko bashobora kuronka ico gitoro ariko benshi muri bo batashe zira yoye bababajwe n'ingene bafashwe nabi batako bataho ko baje none ni gute abarundi bazoshira ijwi hejuru ngo bishongore bavuga umwaka mushasha w'ubunane mu gihe n'ishyirahamwe sosumo rihejeje kugara imiryango yaryo ibyo kunywa bazobikura he mu gihe n'imiduga yahora ibashikanira ibinyobwa mu turere dutandukanye itagira igitoro bazoshobora gutamba gute ngo bacinye umugere hasi bishimisha mu gihe atamuyaga nk'ubuhari bazokwehereza iki ko muri kino gihe ibyankenerwa mu ngo bitakiboneka tutibagiye ibifungurwa tudasize inyuma ikena ry'amazi bishobora gutuma mbere indwara z'ibyaduka nka korera zihinganda biraboneka ko atakintu kirangurwa mu gihugu ikibabaje no kukirangura hanze y'igihugu kuko bidashoboka kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro abarundi ntibari bwabone ibyago barimo uno munsi mushinga ntahe Evariste Ndayishimiye mwokwemera mukemanga ko muri ko mukwegera abarundi mu manga y'urufatana mende mwoba mubasigiye ikiko atacu mugifise ngo babeho aracakenewe insiguro nyinshi kugira ngo abantu batahure na kare baca umugani mu kirundi ngo butama butamira butaguha burakoma induru ntiwumva
twandaniriza no makuru mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Ngozi aho nababwiye mu ncamake za no makuru ikiziga cy'umwana w'umuhungu w'imyaka 7 catowe mu gatondo ko kuri wa kane mu gacimbiri kibande ni ku mutumba Kinyami muri komine n'intara ya Ngozi inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro zimenyesha ko uwo mwana yishwe na se wiwa mubyara amunigishije umugozi wonawe akaba yaciye atungwa nayo yameze abajejwe intwaro bagasaba abo barongoye ko hagufata inkingo zitabereye bo kwa manyabuna bitura inzego zibijejwe igihe cyose hari ingorane mu muryango Olivier Gakimo
uwo mwana yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa kane yarazwe ku izina rya Don Divin itanga ku buntu akaba yarafite imyaka 7 y'amavuko inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro muri komine Ngozi zimenyesha ko se uwo mwana yitwa Roger Bimenyimana w'imyaka 38 ejo mu ijoro ngiye cy'isaha zine z'ijoro yatelefonye umwe mu muryango wiwe amumenyesha ko yishe umwana wiwe abo bajejwe intwaro barageze kuri uwo muhana ariko ntibabomoye urugi ngo binjire baciye barindira buraca niho mu gitondo basanga icyo kiziga kiri ku gitanda yahora arara ko izo nkuru zikamenyesha ko uwo mwana yabana mu nzu na se wiwe bonyine ngo kuko uwo mugabo yirukanye nyina w'uwo mwana mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka inyuma yaho yaravuye mu gisagara cha Bujumbura aho yaramaze igihe c'amafaranga uwo mubyeyi ngo yari yagiye kugutinya ko uwo mugabo yohava mutema acagenda ajanye nako kana ariko mu nyuma se aza kugakuraho nyina yaba apanze icatumye rero uwo mugabo yikora mu nda ngo ntikiramenyekana kandi ngo nta uramenye iyo yahungiye akimara gukora ubwo bwicanyi mu ntwaro aho muri komine Ngozi bagasaba abo barongoye ko hagufata ingingo zitabereye bo kwama nyabuna bitura inzego zibijejwe igihe cyose hari ingorane mu miryango
Olivier Gakima tukiraho mu ntara ya Ngozi haribonekeza muri no minsi muri iyo ntara nyine indwara ya gripe itarimenyerewe ufatiye kumenyetso byayo abajejwe amagara y'abantu bakavuga ko yaturutse kwihindagurika ry'ibihe bagahamagarira abantu bose bibonye ko imenyetso by'iyo ndwara kwitura amavuriro abegereye kandi bagafungura ifungurwa zirimo vitamine C idonidona Alisa Kiman
nkuko bamaze gufatwa n'iyo ndwara y'ibicurane itarimenyerewe babivuga ngo umugwayi wayo agira inkorora nyinshi akazamura kenshi akameneka umutwe akagira umuriro mwinshi akongera agacika intege muri kino gihe rero ibitigiri by'abitora amavuriro bafashwe n'iyo ndwara bikaba ari binini abo mu gisata cy'amagara y'abantu muri iyo ntara ya Ngozi bakamenyesha ko iyo ndwara yaturutse kwihindagurika ry'ikirere na cyane cyane nko muri no minsi harangwa imvura nyinshi ivanze n'umuyaga bagahamagarira rero abo bose boba bamaze kwibona ko ibyo bimenyetso biranga uwafashwe n'iyo ndwara kwitura badatevye amavuriro abegereye ikindi ngo abarwayi bo kwirinda gukororera mu bantu bagakaraba amazi meza n'isabuni bakirinda kandi n'ukuramukanya bahana amaboko ngo kuko iyo ndwara yandukira cyane ngo bonafungura n'ivyamwa birimo vitamine C iyo ndwara rero ngo iriko ikarira hanini abantu bakuze n'abana ikabivugwa no mu ntara ya Kayanza aho hari abatanguye kwibaza ko iyo bari ya ndwara ya corona 19 yasubiye kugaruka tubibutse ko umushikiranganji w'amagara y'abantu Redwine Baradahana aheruka kumenyesha ko hari indwara imaze igihe yibonekeza mu Burundi ifite ibimenyetso bisa n'idikiza cya COVID-19 giherutse guhitana abantu isinzi ku isi
tugushimire Alice Akimana mukanya tuca tubandaza amakuru yacu ariya mu manuko y'igihugu.
Inzamba
babura matari b'intara z'u Burundi zihana urubibe n'igihugu cha Tanzania baragiriza bamwe mu banya Tanzania ko bahohotera Abarundi baje gusabayo akazi, abandi bakabaka ibiturire, abandi nabo bagakora ntibahembwe. Ivyo biruko mu gihe abashika 2890 bafashwe barafungwa kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwicumi na rimwe uno mwaka. Ivyo bikaba byashikirijwe kuri wa kabiri mu nama y'abarongo intara zihana imbibe hagati y'u Burundi na Tanzania yabereye muri komine Nyanzarake. Inkuru tubaza Janvier Habarugira.
Muri iyo nama yahuje abajejwe intwaro mu ntara zihana imbibe muri ivyo bihugu bibiri, bamwe muri baburabatari b'intara z'u Burundi baranteguye ingenda Abarundi baja gupagaza muri Tanzania bafatwa nabi bagafungirwayo. Iyo batashe i Burundi naho ngo bakwa utwabo bagataha atakibatsahanye. Jean Claude Barufanayo ni buramatari w'intara ya Muyinga.
Nivyo abagenda muri Tanzania bavuye mu Burundi bagiye gukora kurima cyangwa ibindi bikorwa, abene gihugu bo basanzwe bari ku mupaka bavuga ko bari inosa, kuko bamwe bamwe ntiba kubera bamusanga bafitaniye ubucuti n'abatanzania, abagore b'abatanzania, habarumwe muri Tanzania, usanga rimwe na rimwe kujya muri Tanzania cumba y'ukumengo ni kibazo. Aho novuga nko muri komine ya Giteranyi usanga atanu upfaka ku by'ukuri. Icyo nagomba kuvuga rero ngaha ni ikintu cyabaye, abantu bagiye gukorera muri Tanzania baramara igihe kininiya hafi nk'amezi nk'umunani barima, ariko hageze yuko bimbura abahudu franga twabo bacha barabanyaga byose bacha babarungi, kuko mbere bacha babaronderera n'imodoka babashyira mu modoka kirabazana irogeza ku mupaka. Ehe nuko twatiye imodoka tuyifata baje kuyigombora muri Tanzania ari uko bazanye amahera bakoreye. Nicyo gituma rero ngaho nagomba gusaba iyo bishoboka nibyo nibyo yuko abantu iyo bareze umupaka bateza kurondera byangombwa mbwo kubera ubwo bucuti n'uyu mubano mwiza dusanzwe dufitaniye n'abatanzania. Nuko iyo habaye ibintu nk'ibyo n'imiburibura abantu basubiye inyuma bugenda batwara utuntu twabo.
Ibyo ashikirije arabihuza ko na buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyiza ko we yongera ko hariho abakenyezi b'abarundikazi babyara ku batanzania bamaze kugera ku bantu babiri bagaca birukanwa muri icyo gihugu.
Iyo bafasha ari abasobanu cyane kubera ko izi nama bataba bandikazi ibyo tuvuga bifite ibyemezo ikindi nacyo naho uba mu Burundi afashe ibyo afite ibyangombwa mwasohoje mukamenya ko kuri paro mu Burundi bizaba byiza muciye mudusubiza kugira ngo ntajya kumva kuko akasho nta muti gatora uvuga ngo banaza umutima w'umuntu ugasanga n'ubu yataratsukiye ati ibi tubivuga gusa kuko tuge hari umutanzania tubonye yaje Burundi nawe batatse icyangombwa mugasohora batakindi yononye afashwe yaturusubize impapuro n'akamaro ko kumutangira umusoro. Akenshi turashobora guhura n'ibibazo iyo umutegetsi amaze kwibaruka nk'abana babiri batanzania bashobora kwirukana agashyira ku nyine mbere tubonye gutwara ati n'umutegetsi yirukanywe n'umwana tumubajije ngira bizoje bigenda kugira ngo dusubize kwase cyangwa kose yamutanga kandi yaciye ahungira muri Tanzania.
Ujejwe urujya n'uruza mu ntara ya Kigoma Jovatus Johnson yaremeje ko abarundi benshi bafungiwe mu mabohero y'igihugu cya Tanzania kubagera ku 2890 bari bafunzwe muri aya mezi aheze. 1485 bararekuwe, ubu hakaba hagifunzwe abashika 1405.
Janze ya Habarugira kuri Radio Inzamba tukiri nyene ngaho mu manuko y'igihugu. Inyanzarake nkurikizi zifatiye kwikena gigitoro ziribonekeza muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Ibiciro by'ibyankenerwa byose byaraduze inshuro zibiri. Abanyagihugu basaba leta gutorera umuti icyo kibazo cyabaye akabibera abahinga. Inkuru tubaza Pierre Gahu.
Ingwiri kizizifatiye kubukene kigitoro zatanguye kwibonekeza muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba aho ivyakenekwa nka vyose vyaduze igiciro nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu ho muri iyo komine avyemeza igicupa cha plastic ciri kiro imwe n'igice cha essence kigeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 23 n'ibihumbi 25 vy'amafaranga y'amarundi nayo mazuti kabigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 17 n'ibihumbi 20 iyo ibonetse ivyo navyo bikaba vyatumye ibiciro vyo kwiyunguruza ku mapikipiki biduga mu mafaranga inshuro zibiri kuyo bahora biyungurudzako. Ayo makuru akavuga ko urugendo rwahora ruriho ibihumbi 5 ubu rurihishwa ibihumbi 10. Sivyo gusa, ibifungurwa navyo nyene ntivyasigaye inyuma. Ifu y'imyumbati yahora igugwa amafaranga ibihumbi 2,200 ku kilo ubigeze ku bihumbi 2,400, nayo ifu y'ibigori yahora ku bihumbi 2,500, ubu ikiro kigugwa ibihumbi 3. Ivyo ngo vyatumye nuko abasya ivyo bifungurwa nabo nyene badugije ibiciro aho ikiro cahora giseshwa ku mafaranga 100 caduze ku mahera 300. Ivyo biruko mu gihe n'abahora baje kuzana ibitoro mu mabidon mu gihugu kibanye ca Tanzania batemererwa kukizana kandi mu gihugu atakihari. Basaba leta gukora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke gucyo ibintu ntibibandanye vyunyuka.
Urakoze Pierre Gahungu n'ungazo cye dusozera amakuru turepotora cyakirizwa nshimire abagenzanje bafashije kuyatororokanya nshimire namwe mwese mwariko muradukurikira nkaba mwari kumwe na Edi Claude Ninaze ndabifurize kugira ijoro ryiza iwanyu.